Amahoro neza mwebwe mwese muteza abiri radio isanganiro kaze munano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira umugambwe SNL usaba ko hotunganwa gushasha imigwi ijejwe amatora ubona ko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu byavuye ku matora yatunganijwe nabi ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu wari kurahimbaza imyaka indwi iheze uwo mugambwe ukora ku mugaragaro umuraza kuvyumva hari abakozi ba leta bo mu ntara ya Burunga bidoga ko bitakiborohera kuronka ingurane kuko ataropa programme za kumushahara uzogumuja ku makonti ari mu mabanki bivuye ku mashami y'ubushikiranganje bw'abakozi batakirusinya muri bucana andi ingaburo turaza kubabwira ibijanye n'icamwa c'inkere muri kumuna Dore Bingabire Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kaze mu ndondo ryano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa umugambwe SNL ubona ko ingorane ziri ko zinaniza Burundi n'abanyagihugu nk'izijanye no kuyunguruza ibiciro bihanitse ku isoko n'ibindi zikomoka ku matora yatunganijwe nabi uhimbaza kuri uyu wa gatandatu imyaka indwi iheze uwo mugambwe ukora ku mugaragaro n'esto wagira kwishaka urongoye asaba leta gutunganya gushasha imigwi itunganya amatora kugira abazoyajamo bose bazogende bayiyumvamo
umugambwe SNL urarajwe ishinga nuko mu gihugu ibintu biguma bitituka ubuzima buguma buzimba mu bisagara no hagati mu gihugu ivyo bikagaragarira kwibura ry'amafaranga mva makungu bigira ingaruka na cane cane ku bintu bigurirwa hanze y'igihugu ibura canke kena ridasanzwe y'ibikoresho ibidandazwa canke ibindi vyankenegwa nk'igitoro n'imiti bifise ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu amafaranga yataye agaciro imishahara ishobora kubeshaho abakozi iduga bidasanzwe y'ibiciro ku isoko bituma abakozi cyangwa urwaruka baguma batakazi bakaja kurondera ubuzima mu bindi bihugu ikumira rishingiye ku vyumviro vya politiki igiturire ciraye mu bisata nka vyose vy'igihugu itituka ridasanzwe ry'akanovera kindero dufatiye kuri ivyo bibazo vyose umugambwe SNL usaba gutunganya intwaro idakumira kandi ikorera mu muco gutunganya neza igisata c'ubutunzi bishingiye ku burimye n'ubworozi mu guhingura umwimbu no gutunganya neza politike y'akazi gusubiza akanovera inyigisho n'indero mu mashure hatibagiwe gushira mu ngiro ivyapfunditswe mu nama rukokoma yerekeye indero yabaye umwaka w'2022 kuvyerekeye amatora umugambwe SNL ubona ko ingorane igihugu gifise muri kino gihe zitegwa nitegurwa ribi ry'amatora kuva mu ntango umunsi w'amatora no kudatangaza ukuri kw'ivyavuye muri yo kanatsinda amatora meza ashoboka mu gihe inzego ziyatunganya kuva hejuru gushika hasi ziba zigenga zikorera mu muco kandi zidakumira dufatiye kuri ivyo umugambwe SNL usaba leta ngo itunganye gushasha imigwi itunganya amatora yongere ihinyanyure amategeko ayagenga kugira ngo amatora y'umwaka w'2027 atunganywe neza ivyo vyotuma amatora aba mu muco
tubandanje nano makuru bamwe mu bakozi ba leta b'Ibururi mu ntara ya Burunga bidoga ko batacoroherwa kuronka ingurane bivuye ku kubura urupapuro rwemeza ko umushahara uzogumuja kuri konti yuguruwe mu banki kanaka mu gihugu urupapuro bita domiciliation du salaire mu gifaransa kwahora rusinyigwa mu ishami ry'ubushikiranganje bw'abakozi muri ubwo bushikiranganje bavuga ko atabidodo bikiri muri ayo mashami yabwo ngo byavuye ku ntunganyo nshasha y'igihugu basaba abakozi ba leta kuba baraja sinyisha ibujumbura mu kurindira ko abaserukira ubwo bushikiranganje mu turere no mu ntara baronswe ibidodo bishasha Zeno Nzambimana
Abo bakozi ba leta bitura ishami ry'umushikiranganje bw'abakozi i Bururi bifuza gusinyisha ugo rupapuro rwemeza ko umushahara wabo uzogumuca ku makonte yabo yuguruwe mu mabanki basanzwe bahemberwamo kugira ngo basabe ingurane muri ayo mabanki ariko ntibasinyigwe. Abakorera muri ayo mashami ngo babwira ko atakidodo bafise ngo nibaje gusinyisha i Bujumbura. Bamwe muri abo bakozi ba leta bakavuga ko baca bahitamo guheba gusaba ingurane imigambi yabo ikaba irahagaze kuko babona ko kuja i Bujumbura bibatwara uburyo bwinshi bagasaba ko urwo rupapuro bita domiciliation du salaire mu rurimi rw'Ifaransa gosubira gusinyigwa muri ayo mashami y'ubushikanganji bw'abakozi kugira ngo boroherwe mu gusaba ingurane biteze imbere. Mu nama y'abaserukira abandi mu buzi butandukanye i Bururi yatunganijwe kuri wa kabiri na Godelive Ntakirutimana mu stanire wa komine ya Bururi, ico kibazo caragarutsweko. Andre Ndereyimana arongoye ishami ry'ubushikanganji bw'abakozi i Bururi aremeza ko haheze amezi umunani atakidodo bafise. Muri ubwo bushikiranganji bavuga ko ibidodo vya kera babikuye muri ayo mashami bivuye ku ntunganyo nshasha y'igihugu, bagasaba abakozi ba leta kuba baraja gusinyisha urwo rupapuro mu bushikiranganji bw'abakozi i Bujumbura mu kurindira ko amashami y'ubwo bushikiranganji aronswa ibidodo bishasha. I Bururi mu ntara ya Burunga, Zero Nzambimana, Radio Isanganiro.
Isanganiro
inama isumba ingimba.
Radio Isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya. Ndabibutse ko mushobora kudukurikirana ku mbuga hwaniro zitandukanye kuri Facebook rondera Radio Television Isanganiro RTI, kuri X RTI Isanganiro, kuri Instagram na YouTube naho andika Isanganiro. Tubandanije nano makuru. Ishure ry'ubuhinga Fratelli Tutti Gimakamba mu ntara ya Burunga rirahanzwe n'ubukene bw'amazi. Abanyeshure baho bavuga ko amazi ya Regidezo iyabonetse bemerewe kuvoma yo kunywa gusa, ayandi bakenera harimo nayakoreshwa mu gikoni ngo baje kuyavoma mu mwonga. Abo banyeshure bafise impungenge ku magara yabo, basaba kuronswa amazi akwiye. Umuyobozi w'iryo shure aremeza ko bahanzwe n'ubukene bw'amazi, ashikiriza ko hari ikibazo c'amatanki y'amazi adakwiye mu gihe amazi ya Regidezo basanzwe banayaronswa nabi nabi. Abona ko iryo shure ryohindurirwa uburyo riyaronswamwo. Mu ishirahamwe Regidezo Makamba bo bavuga ko ico kibazo batarakimenya. Elize Kwizera:
Ndakoresha amazi yo mu mwonga.
Ubukene bw'amazi ingorane ngaha, turakena amazi.
Aba ni bamwe mu banyeshure bo kwishure ry'ubuhinga Fratelli Tutti Gimakamba mu ntara ya Burunga, bigana ubuzima babayemo kuri iryo shure kubwo ubukene bw'amazi meza.
Ubuzima bwo ngaha kwishure muri rusangi novuga yuko butifashe neza, kumva z'uko ubukene bw'amazi ingorane ngaha, turakena amazi, tukakena amazi yo kumesura, ugasanga amazi ngaha yakane.
Kenshi na kenshi dukunda gukoresha amazi yo mu mwonga, kandi amazi yo mu mwonga naho hari igihe dusanga ari mabi cyangwa ari meza, kuko atakundi twabwira ca tudahogwa nyine tukaca tuzana. N'amazi kunda kuboneka n'amazi yo kunywa ntibatwemerera ko tuyavoma ngo bayatekeshe cyangwa ngo tuyameseshe, nayo kunywa byonyine kandi nayo nyene arakunda gukama.
Abo banyeshure bafise impungenge ku mutekano no ku magara yabo, bagasaba kwishyira hamwe Regidezo ryorosa iryo shure amazi akwiye.
Kandi nta nuko ari mu nzira itomoye, ni nko mu gashambashamba nyene, umva biraduhanga tugenda n'ubwoba. Abanyeshure turakunda guhura nk'indwara zo mu nda cyane cyane, twagerageza nyene kurondera imiti yo mu nda. Kubera na cyane cyane nk'amazi, hari igihe umunyeshuri ashikira amazi yanyotewe cyane akacapfa kunywa ajya nyene mabi mabi, bikaca bituma tugira indwara zo mu nda.
Twosaba Regidezo yuko yo tugwiriza amazi kugira ngo turabe yuko natwe imiruho yo kuva ngaha tuja kuvoma hariya mu mwonga duhurirayo n'abandi bantu na hariya atumaza kurindirana, koraba tukagira ubukana gatoya.
Umuyobozi w'iryo shure Patrice Juste Hazobazimana aremeza ko iryo shure rihanzwe n'ubukene bw'amazi, mbere ko n'amazi akoreshwa mu gikoni abanyeshuri aribo bayavoma mu mwonga. Uwo muyobozi avuga ko amazi ya Regidezo ataboneka iminsi yose, mu gihe iryo shure ridafise amatanga akwiye yo kubika amazi, akabona ko ryohindurirwa uburyo riyaronkamwo.
Turavye hava aho twarahuye n'ahaja mu matangi ntibikunda ko tuyaronka. Ubu rero gushiku tubona ko boduha linye iva haruguru y'ishure, amazi ashitse akamanuka, ntituronka amazi aduga. Nico twosaba wodutabara, kuko ni ikibazo gikomeye cyane rwose ku bana. Bien tuzaba dufite abana 400 tukifise ubu bukene, hatagize igikorwa ku cyerekeye amazi hazoba ikibazo ku magara y'abana.
Mwishyirahamwe Regidezo Imakamba bamenyesha ko ico kibazo batakizi kandi ko ataco baramenyeshwa mwomenya ko ishure ry'ubuhinga Frateri Tutti di Makamba rifise gushika ubu abanyeshure bagera ku 240 mu buraro I Makamba mu ntara ya Burunga erize kwizera Radio Isanganiro
arakoze erize kwizera imbere ya bucana ndingaburo naho bamwe mu banyagihugu barisha makonteri y'umuyaga nkuba bo muri zone Kirundo umutumba rufunda bari dogera ishira hamwe rididezo ko amazi umwaka barindiriye ayo makonteri ntibayaronka basaba iryo shira hamwe kubaronsa izo konteri kuko ngo bibateza umutekano muke ibyo biremezwa n'umukuru w'uwo mutumba ahavuga ko hari bibanza bitandukanye ku mutumba hagomo mwijima hari mu nama yatunganijwe n'umukuru wa zone Kirundo kuri uyu wa gatanu yahamagarisha amwirijideze gukora ibishoboka kugira aya makonteri ashikire abayarishe anyese nawo magazi
muri yo nama abanyagihugu baba muri zone Kirundo bashikirije ibibazo bitandukanye bihanze iyo zone harimo nibibazo bijanye n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Rupfunda bamaze umwaka bararisha amakonteri ya rejidezo ariko kugeza uno munsi rejidezo ikaba itarabaronsa ayo makonteri abo banyagihugu bakidoga basaba ko rejidezo yo baronsa ayo makonteri kuko kuba mu kizime bibatera umutekano muke ivyo bikemezwa n'umukuru w'umutumba wa Rupfunda Shimirimana Siriyake aho havuga ko kuri uyo mutumba hibonekeza bibanza bitandukanye biri mu mwiza bigatuma abasuma muri yo quartier baba benshi ndetse no busuma bwo mu mazu bukagwira akavuga ko mu kurindira kwa makonteri aboneka kuri uwo mutumba ariko afashanya na bamwe bajejwe kurongora inzu 10 kuri uwo mutumba kugira ngo batuze ubusuma ndetse n'abantu baba kuri uwo mutumba batazwi kuko benshi muri bo usanga haba harimwo abasuma Karambizi Jamari umukuru wa zone Kirundo ahamagarira ishirahamwe rejidezo gukora ibishoboka kugira ngo abanyagihugu baronswe ayo makonteri gutyo bitabire imigambi y'iterambere babone gushika no ku mbono kazoza Ibutanyerera mu Kirundo anyetsi ntawo mpagaze ku bwa radio Isanganiro
Uraca ugacana yandi mungaburo
Inkere zirafasha mu kugwanya ibinure bikikuza igitigu bituma kidakora neza aho zifasha no gusohora ibintu bibi bituma igitigu kivyimba bifatwa nk'uburozi Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ubwo bumara mu mubiri bwabaye umurengera inkere zifasha mu kubusohora biciye mu mwanda muto ucana yandi na Jean Marie Mayonga
Uchanandi heruka, mushakashatsi yatubwiye ivyo inkere zitunze n'icyo bifasha mu mubiri. Uchanandi yuno munsi uyu mushakashatsi Jean Paul Wineza atubwira indwara zishobora gukingirwa umuntu afunguye kenshi inkere. Jean Paul Wineza asigura ko ku bantu bafise ibinure bikikuje igitigu bituma kidakora neza ngo iyo bihereje inkere ibintu birahinduka.
Babantu bagenda kwa muganga bakababwira ngo bafise icyo twakwita mu gifaransa steatose hepatique cyangwa se ibinure bitwikiriye igitigu ari byinshi cyane n'ibintu byo kugira indwara z'igitigu zidahera mandi hepatique chronique cyangwa se urusina cyo twakwita cirrhose icyo gihe murumva ko bacaba bihereza icyangwa cyangwa se ibyamwa bita inkere cyangwa le fraise babera umuti udasanzwe nkuko hari byigwa byakozwe kuri kaminuza ya Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekanye ko inkere ari ibyamwa bidasanzwe bisanzwe bitunze capacité ku rwego rwo hejuru les antioxidants inkere nizo zitwaye idarapo rya mbere zigaca zikurikirwa imicungwe imizabibu igaca bifasha mu kunetralize icyo twakwita le radical libre
ku bantu bafise ivyo twita ubumara ama acide muri migwi y'Ifaransa Jean Paul asigura ko inkere zishobora gufasha ubumara buva mu maraso canke mubiri w'umuntu biciye mu mwanda muto
ikindi nacyo nuko inkere zifasha ku bantu bafise ikibazo cyo kugira ama acide menshi y'umurengera mu maraso excess acide irike kubera yuko inkere zisanzwe zikora igikorwa diuretique mu gusohora amazi neza kugira ubwiza kandi zigatuma habaho production y'umwanda mutoya ugasohoka ugwiriye aho murumva yuko yama acide aca asohokana na wa mwanda mutoya byoroshye
uyu mushakashatsi mwijanye n'ingaburo ashikiriza kandi nk'abafise ikibazo cyo kugumbiza indwara y'urusina ngo inkere zobafasha mu gihe bazihereza kenshi
abantu bafite ikibazo cha hemorrhoide barakwiye gufungura cyane inkeri abantu bafite ikibazo cha acide bya bintu byo kugira indwara biturusina ikide d'abdomen ikindi nacyo hamakungwa na kansere naho kubera yuko inkeri zitunze cyo cyose kwitare antioxidant kwabadonda gure yuko ari igifungo kiza cyane gikwiye gufungwa kubera yuko gituma habaho gukubura kw'imyanda n'imicafu n'imigera mbere no kunetaliza cyo kwitare radical libre uburozi butari indwara ya kansere
intere ngo ni camwa kiza kitohara mu byo umuntu afungura mu bifungurwa aba yateguye.
Barakoze Jean Marie Mayonga na Jean Paul Wineza kuri bucana yandi ni nahano duciye dusozerera makuru twa twabateguriye mwakoze mwe mwese mwaduteza abiri mwari kumwe na Dore Bingabire Eric Uwimana yemuhinga bw'ivyuma mukanya muca mukurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru nza kuba ndi kumwe na Jean de Dieu irakoze.
Ashikirizwa n'ibinyamakuru
tubaramutse kandi tubaha ikaze muri aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Uguhonyanga ibwirizwa ryo kororera mu mpongore biribonekeza mu bice bimwe bimwe bya komine Cibitoke nikitorokanirizo ya beperi bisanga.
Iryo torokanirizo gigana ko haheza mezi hibonekeza ibitungwa biturutswa zaba inka cyangwa imene mu mazone atandukanye ya komine Cibitoke cyane cyane mu mazone ya Cibitoke, Rugombo na Kiramira aho aborozi babandanya kuragira. Iryo torokanirizo ribandanya rimenyesha ko ivyo bitungwa biturutswa vyonona imigende yo kuvomera imirima mu mazone ya Cibitoke na Rugombo neza na neza ku mitumba ya Rusiga, Kagazi, Murambi na Marambo nkuko babibonye babivuga.
Iryo torokanirizo nyene rimenyesha ko bamwe mu barimyi bamaze kwitura bakuru b'amazone yabo kugira batunganirizwe mu gusabira ibihano aborozi babandanya guturutsa. Muri zone Kiramira ni mpene ziva muri zone Cibitoke zone ibitegwa bitandukanye ku ruhande gwegereye uruzi Nyamagana hamwe n'imivyaro y'amavuka aheruka gushigwaho nk'uko byemezwa n'urongo iyo zone ya Kiramira Jean d'Arc Bukeneza. Kuri ico kibazo abepe yandika ko musitanteri wa komune Cibitoke Eloge na Geneza yasavye Nyamiramabi kugira ico zikoze kugira iryo bwirizwa ryubahirizwe.
Abadandaza n'abanyagihugu bikiremba ntibagira yo bakira nayo bamira kubera indwara yiyadukije y'ingurube ibandanya ziganwa n'itorokanirizo Nete Presse.
Iyo ndwara gimaze guhitana ingurube zitari nke muri iyo ntara ya Butanyerera. Amakuru atangwa na mugenzi wacu wo muri Net Press amenyesha ko iyo ndwara iri muri iyo komine kuva mu kwezi kwa nzero guheze ngo kubera irandagata cyane intwaro yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kubaga hamwe no kudandaza inyama z'ico gitungwa gushika hafashwe iyindi ngingo.
Yamara rero ngo nahiyo ngingo ishimishije irahana mu bijyanye n'ubutunzi abadandaza bari bamenyereye kugurisha inyama mu bubare ngo kuko badasubira kuronka ivyo bahereza abaguzi nk'uko iryo torokanirizo ribitomora. Gibutsa kandi ko ibimenyetso vy'iyo ndwara ari ubushuhe, gutakaza akayabagu, gutukura kurushato hamwe nuko bigorana kugenda kuko ingurube yafashwe ibabara mu ngingo igapfa mu gihe gito.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Inyubakwa y'ikigo Bear kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ikimenyetso cishaka ritararanguka binegugwa n'ikinyamakuru Iwacu kibona ko byari byiza mu byukuri.
Kwegeranya amakori n'amatagisi kugabanya amafaranga yo gukota, ukugwiza akazi, uguteza imbere umurimo rusangi, ugukorera ahantu heza ni bimwe mu ngaruka zirindiriwe mu iyubakwa ry'iyo nyubakwa igeretse 12 igenewe ibiro vy'ikigo Bear cyegeranya amakori n'amatagisi. Uwo mugambi ugenewe uburyo bwa baba imiyaridi 68 mu mafaranga y'u Burundi nk'uko bishimangirwa na mugenzi wacu urutekanijwe kurangurwa mu myaka 4.
Hatanguzwa ibikorwa muri 2020 hari mu kwezi kwa Kigarama. Umushikiranganji w'ikigega ca leta w'ico gihe yari yamenyesheje ko uburyo buzova mu mafaranga leta ikoresha ndetse yahumuriza ko buriho. Ikinyamakuru Iwacu kibona kingorane zo kurangura imigambi rusangi mu Burundi atari kibazo cinyanduruko ariko ko ari kibazo cinge ni ibintu vyubatse mu buryo budashemeye hamwe n'ikibazo citunganywa. ishaka rya politike rigeretse ku mpinduka mu by'intwaro hamwe no gutegekanya neza ni ngombwa kugira iyo mitaha ihinduke inkingi z'iterambere z'igihugu nk'uko ico kinyamakuru gisozera kibimenyesha
Bugarama ahaturirirwa imiti itagikoreshwa hateye impungenge vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eco
Zyongeye ku metero nkeye uvuye ku ibarabara ry'igihugu nimero imwe winjiye mu ishamba rikingiye rya kibira ahahoze hacukugwa ikariyeri hahindutse ikibanza gituririrwamo imiti itagikoreshwa mu gihugu gutyo rero harabatanguye kuvyiyamiriza basaba ko haboneka ikibanza kibigenewe kugira amagara n'ibidukikije bikingigwe Zyongeye ico kibanza catowe kiri ku mutumba ku musenyi wa komune Muramvya ku metero zirenga ijana ya haruburaro bw'abantu hafi y'ishamba rya kibira rituma haboneka akayaga keza
naho biruko ico kinyamakuru cyisunze ishiramwe impuza makungu gita magara y'abantu cyandika ko abantu boguma bagavye kibutsa ko guturira ibisigarira vy'imiti itagikoreshwa bishobora gutuma haba imyuka ibangamira magara y'abantu narijya bikoregwa ahantu huguruye kubguharanira ibidukikije Thierry Nizigiyimana iyo ngendo ntiyobura ingaruka mbi haba ku magara y'abantu no kubidukikije nyene kubwiwe inzira itomo yo guturira iyo miti ni gikoresho kibigenewe gishongesha ninayo nzira ahamagarira leta gukoresha ku neza ya bose
ninano duciye dusozera aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na
Jean de Dieu irakoze
afadikanije na Dore Bingabire
ibihe byiza ahiwanyu
amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru